kuhusiana na kubandanya mu
twashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Habari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva Tankomanzi kuri FM 88.9 y'ijwi riyobora. Mwiriwe nshuti bakunzi, ni kaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize: Uburundi bwemeza ko abandura virusi ya corona babandanya kwiyongera mu bisagara bitandukanye birimo umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Nta muntu n'umwe mu muryango wiwe atarumva ko yafashwe n'ikiza COVID-19. Atariho ni Imana, mugabo ariho naho reka twipange. Ikiza COVID-19 kiriho kandi kiriko kiraduga ku rugero rudasanzwe.
Uyu ni Jimmy Hatungimana atwara umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi. Ikiza cha kolera chongeye kwaduka muri Nigeria. Abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Guinea batanguje ibiganiro vyo gushinga leta y'infata kibanza. Président w'Urusiya Vladimir Putin yikumiriye nyuma yuko umwe mu bantu bakorana vya hagufi yanduye virus ya corona. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase, mube hafi ya maradio yanyu. Reka makuru yacu tuyahere muri Djibouti, aho umushikiranganje ajeje imigenderanire y'ico gihugu n'amakungu yateye ivyatsi ico yitse amakuru y'ibihuha abandanya gukwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi, avuga ko umukuru w'igihugu yoba arembeye muri bimwe mu bitaro by'Ubufaransa. Inkuru tubaza mugenzi wacu Edirwema.
Ku rubuga rwa Twitter, Ministri Mahmoud Ali Yusuf yavuze ko gukwirakwiza icyo yise uburozi bigamije guhungabanya igihugu. Yanditse ko umukuru w'igihugu yafashe iminsi mike y'akaruhuko nyuma y'umunaniro utewe n'akazi kenshi amazemo iminsi. Perezida Ismail Omar Gele w'imyaka 73 mu kwezi kwa kane yatorewe indi manda ya gatanu yo kuyobora igihugu. Ategetse Djibouti kuva mu mwaka w'1999. Nyuma gato y'amakuru yakwirakwijwe ku mbuga avuga ko umukuru w'igihugu ashobora kuba yagiye kwivuza mu Bufaransa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yahise anyomoza ayo makuru ku rubuga rwa Twitter, avuga ko agamije kuroga abaturage. Yemeye ko umukuru w'igihugu ari mu rugendo hanze, avuga ko uru rugendo rwari rumaze igihe rwarateguwe. Yongeyeho ko mu minsi mike azaba yagarutse mu gihugu. Igihugu cya Djibouti giherereye ku nyanja ya Arabia, kirimo ibirindiro bya gisirikare by'ibihugu bikomeye ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubuyapani ndetse n'Ubushinwa. Mu bihe bitandukanye, ubutegetsi bwa Perezida Gele bwagiye bushinjwa kutorohera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe no kuniga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo.
Edirwema, urakoze. Tuve muri Djibouti tuja muri Nigeria, yongeye kuvugwamo ikiza cha kolera nyuma y'imyaka myinshi gisa nk'icari caratujijwe. Oriane Itangishaka nivyaje kutubwira.
Ingwara ya kolera yagwiriye cyane mu bantu uno mwaka, yahitanye abarenga bo yahitanye mu myaka iniheze. Ababikurikiranira hafi bavuga ko byatewe n'uko leta yashize ingufu mu kugwanya ikiza cha corona. Muri iki gihe leta ya Nigeria iriko ihangana n'iyongerekana y'ibitigiri by'abagwayi b'ubwoko bwa corona bwiswe Delta. Ni mu gihe abantu bangana n'igice kimwe kwijana ari bo bonyine bamaze kwicandagisha uwo mugera. Ibitigiri bizwi by'abanduye indwara ya kolera muri Nigeria gushika ku itariki zitanu z'uku kwezi kw'icenda, n'abantu 169,025. Ibiro vya leta ya Nigeria bijejwe indwara z'ivyanduka bivuga ko ari bitigiri vyaharuwe mu ntara 36 zigize igihugu ca Nigeria, harimwo n'umugwa mukuru wa Abuja. Ivyo biro bivuga kandi ko abana bari hagati y'imyaka 5 na 14 aribo bageramiwe cyane n'iyo ndwara, bakaba bahitanwa nayo ku bice bitatu ku ijana birenze iby'abantu bagwara umugera wa COVID-19 muri icyo gihugu. Icyo kiza kiriko gihitana abantu ku rugero rw'igice kimwe ku ijana.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda yagezeho hirya nino ku isi tuyabandanirize muri Guinea. Abasirikare batembagaje ubutegetsi batanguje ibiganiro n'abanyepolitike hamwe na societe civile ni kugira ngo barabire hamwe ingene hushirwaho ubutegetsi bw'imfata kibanza. Thomas Kamirindi byifashe gute?
Ibi biganiro bizamara iminsi ine. Uyu munsi abasirikare babitangiye bahura n'abanyapolitiki. Amashyaka akomeye nayo abirimo arimo Rassemblement du Peuple de Guinée rya President Alpha Condé wahiritswe ku butegetsi na Union des Forces Démocratiques de Guinée rya Selou Dalain Diallo watsinzwe inshuro eshatu mu matora ya Perezida wa Repubulika na Alpha Condé. Guhera ejo kugera kuwa gatanu CNRD ni ukuvuga Comité National de Rassemblement et du Développement iri ku butegetsi izahura n'abayobozi b'amadini, sosiyete sivili, abadiplomate b'abanyamahanga, abayobozi ba sosiyete zicukura amabuye y'agaciro na za sendika. Ibi biganiro bigamije gutegura uburyo bwo gushyiraho guverinoma y'ubumwe bw'igihugu izayobora inzibacyuho itegure n'amatora ataha. Ariko kugeza ubu CNRD ntiravuga igihe inzibacyuho izamara n'uruhare abasirikari bazayigiramo.
Thomas Kamirindi nari nabiciye ku masonga nk'itangura. President w'Urusiya Vladimir Putin ari mu kato nyuma y'uko umwe mu bantu bakorana vya hagufi yanduye COVID-19 Edi Rwema aragarutse.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu Dmitry Peskov yasobanuye ko Putin ameze neza. Abajwe niba Perezida Putin yari isuzumishije COVID-19 umuvugizi we yavuze ko nta gushidikanya byabayeho kandi ibizamini byagaragaje ko atayifite. Byari biteganyijwe ko Putin agenderera igihugu cya Tajikistan aho yagombaga kwitabira inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere muri iki cyumweru. Yahise ahamagara mugenzi we Emomali Rahmon wa Tajikistan amubwira ko atakitabiriye iyi nama. Byari biteganyijwe kandi ko Perezida Putin kuri uyu wa kabiri ahura n'abayobozi bakuru b'ishyaka rye mbere gato y'amatora y'abadepite ateganyijwe tariki ya 17 kugeza ku ya 19 uku kwezi. Umuvugizi wa Kremlin yavuze ko kuba umukuru w'igihugu yishyize mu kato bitamubuza gukomeza imirimo ye yo kuyobora igihugu. Ntibiramenyekana neza igihe Perezida Putin azamara mu kato. Mu kwezi kwa gatandatu yari yatangaje ko yikingije COVID-19 akoresheje urukingo rwa Sputnik V rwakozwe n'Uburusiya. Ibyo nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byakozwe mu ibanga rikomeye dore ko nta foto n'imwe iri hanze igaragaza Perezida Putin yikingiza. Uburusiya buri ku mwanya wa gatanu w'ibihugu byibasiwe cyane na COVID-19 nk'uko bitangazwa na kaminuza ya John Hopkins yo mu mujyi wa Baltimore hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'Ubwongereza, Brazil, Ubuhinde na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza ku mwanya wa mbere n'abaturage benshi banduye iyo ndwara.
Reka ayagezo hirya nino ku isi tuyasozerere ku vya Afghanistan yemerewe n'amakungu amadolari arenga miliyari imwe y'imfashanyo n'amafaranga bavuga ko yihutigwa. Thomas Kamirindi abazo yatanga bayemerehe.
Mu nama mpuzamahanga yari yatumije ku rwego rw'abaministre i Geneve mu Busuwisi, Loni yasabaga inkunga yihutirwa y'amadolari miliyoni 663 yo gufasha abaturage ba Afghanistan miliyoni 14 bugarijwe cyane n'inzara. Inama irangiye Loni yatangaje ko ahubwo bemeye ayarenze inshuro ebyiri bazatanga amadolari arenga miliyoni imwe na miliyoni 200. Ubudage buza ku isonga bwiyemeje gutanga amadolari miliyoni 590 bukurikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika izatanga amadolari miliyoni 330. Ariko rero abenshi mu bari mu nama nk'uko ibigo ntaramakuru bitandukanye bibyandika bagaragaje ko bataragirira icyizere ingoma y'abatalibani bamaze ukwezi bafashe ubutegetsi i Kabul. Bavuga ko gufasha Afghanistan bizaterwa n'uburyo abatalibani bazubahiriza uburenganzira bwa muntu muri rusange by'umwihariko ubw'abari n'abategarugori.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezeho hirya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza aya n'ayandi. Nibutse ko mushobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu voa.com, adresi ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni voa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gihugu cy'u Burundi bwemeza ko ubwandu bwa virus ya corona bwabaye ndanse. Umukuru w'igisagara cha Bujumbura, umurwa mukuru w'ubutunzi, agabisha ko uzosubira kuja mu bibanza bihurirwamo na benshi atambaye agafukamunwa azotangishwa ihadabu rigera ku 100,000. Inkuru ya mgenzi wacu Desire Hatungimana akoreje ijya Amerika ikigari mu Rwanda.
Mu nama n'abarongoye intwaro n'abaserukira igipolisi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura, Jimmy Hatungimana arongoye ico gisagara yabamenyesheje ko binjiranywe n'ikiza cha COVID-19 kandi ko kibangamiye imiryango. Yabasavye kwikingira aho bari hose na cane cane mu makoraniro ahuriramwo n'abantu benshi mu kwambara agafukamunwa. Jimmy Hatungimana yabamenyesheje ko ugifise agahigihigi yotembera mu bitaro vya Bujumbura akirabira ko ico kiza kibangamiye abanyagihugu. Yaciye abamenyesha ko bobandanya bahimiriza abo barongoye utazokurikiza impanuro yahawe akazohanishwa ihadabu y'100,000 nabo barongoye abandi badasigaye inyuma.
Ngira nta muntu n'umwe mu muryango wiwe atarumva ko yafashwe n'ikiza COVID-19. Atariho ni Imana, mugabo ariho naho reka twipange. Ikiza COVID-19 kiriho kandi kiriko kiraduga ku rugero mudasanzwe. Murabona kubona twakoraniye hano mbona abantu batatu bambaye agafukamunwa nako ni bane, ariko mumenye amakoraniro nkaya mwebwe mujeje intwaro yuko muzoza muragenzura mugenzura neza abantu bambaye agafukamunwa mu assembly manini manini nkaya. Murabe ko abantu bakaravye kenshi, murabe ko abantu batariko barayambirana.
Jiraze Ndabirabe arongoye inama nshingamateka nawe nyene aremanga ko ico kiza kihari mu Burundi kandi kubwinshi. Asaba abashinga amateka kwipimisha kenshi gashoboka kugira bamenye uko amagara yabo yifashe.
Abashinga amateka mwezika n'abakozi bose ikintu kijanye na corona mubandanye mwipimisha. Nimurindire ko wumva hari ahantu babara mubandanye mwipimisha. N'imiryango yanyu n'ababanyi banyu mubabonye muri abiyoti nimwipimishe. Abo ushobora kushikira bose babiyoti ipimishe, nta mahera babasaba. Aguru kereze twipimisha nk'agatatu mu ndwi mwebwe abashinga amateka nk'agatatu mu ndwi mwipimisha. N'abamenyesha makuru nabo bariko baratwumva nabo nyene bipimisha. Mwe mukunda kugenda henshi mwipimisha nka kane mu ndwi mwebwe muragenda cyane.
Naho rero biruko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Gervain Ndirakobuca arongoye n'umugwi w'igihugu wo kugwanyikiza cha corona amenyesha ko mu Burundi atawe bazohatira gufata urucanco. Ni mu gihe ibindi bihugu bihimiriza abanyagihugu kwicandagisha imwe mu nzira zirashe yo kugwanya COVID-19.
Muri komite COVID twavuze tuti umuntu wese ashaka kutuzanira vaccine ico twe dukora nka leta y'u Burundi twarategekanije tuzoyashikiriza. Muri kamebu no muri NSP amafrigo twarayategekanije mutuzanire tubike umurundi azokumva bishaka kwakeneye vaccine azotagenda yitura bikeneye bamutera iyo vaccine kubushake bwiwe mugabe bizomushikira ntazo baze leta. Leta rero ntiyavuze kugiye kuzana vaccine yo gukingira abantu, yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine nibatuzanire iyo vaccine tuyibike.
Muganga Yohani Minani yigeze kurongora ushikiranganje rw'amagara y'abantu mu Burundi ku ntwaro ya Melchior Ndadaye amenyesha ko leta iriho yitwara nabi mu bijanye no gutuza ico kiza. Agasaba umukuru w'igihugu gufata iya mbere mu kugwanya ko karanda utamukurikiye akabogozwa.
N'ibintu byoroshe gwanjikiza COVID-19 na cane cane utangura gucanjisha abanyagihugu. Turasavye umukuru w'igihugu kuko niwe biraba ubwa mbere na mbere ahaguruke ntareke ngo arafise abashikiranganje ngo arafise ikipe tekinike bimwe irabikora abo wa mbere ahaguruka mu rwanda cyiza bitabaye uko ejo ubuso bimwe barapfa bazurira batuka umukuru w'igihugu batuka leta bazovuga ko ari prezida wenyene yabariye ari leta yiwe yabariye ko batagira ikibahurura.
Igihugu cy'u Burundi nico cyonyene mu karere ka Afrika y'ubuseruko kitaratangura gucandaga abanyagihugu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakoze mu Burundi kandi havugwa itegeko rishasha rigenga impunzi iryo tegeko muri bishasha birigize harimo ko atampunzi izosubira kuba mu gisagara na kimwe muri ico gihugu gemezwa ejo kwa mbere umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati muri ico gihugu yavuze kandi ko atamurundi numwe ari hanze azosubira kwemererwa guhabwa urupapuro rw'inzira atishikiye ku butaka bw'u Burundi ibindi biri muri iryo tegeko tubibaza ero jurika neza ari mu biro vy'ijuru rya Amerika Nairobi muri Kenya.
Umushikiranganje je ntwaro yo hagati yasiguriye abashinga amateka ku itegeko rigenga uruja n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga impunzi n'abatagira kabira begukira bisanze ku butaka bw'u Burundi aho bita Patrick de mu Gifaransa rimaze imyaka irenga 30 kandi ko ari ngombwa ko rishasha abashinga amateka babwirizwa kubanza kuryemeza kugira ngo rije mu ngiro. Iryo tegeko ririmo uburenganzira ibihano bishobora gufatirwa abanyamahanga n'impunzi zakirwa n'u Burundi uhereye ku mwidegenzo wo gutembera mu gihugu ukwankirwa kuba mu bisagara ukubakana n'abavuka gihugu kuronswa impapuro z'agateganyo zo kuba mu gihugu uguhabwa ubwene gihugu n'ibindi kuva mu kwa gatatu 1989 haba integuro ya mbere y'itegeko rigenga binjira n'abasohoka igihugu rya kuvendera ko buca avuga ko ryategerezwa guhinduka kubera habaye impinduka nyinshi muri ico kiringo harimo injira y'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yase gukoresha ubuhinga bwa none mu gukora impapuro z'inzira ukwiyongera k'ubugizi bwa nabi ndengambibe harimo iterabwoba n'ibindi. Ubijanye na kino gisata byose bizorangurirwa mu buyobozi bukuru bwasohoka n'abinjira pafe mu gihe byahora bikorwa n'ubuyobozi butandukanye bumwe bwa gukira intwaro yo hagati ubundi burabwa n'ubw'umutekano wo hagati mu gihugu mu gihe ubushikiranganje bwagiye burateranywa ahandi naho bukagirwa bubiri muri kino kiringo bukaba bwarateranijwe mwaka uheze. Umushikiranganje ndako bucabwiye abashinga amateka kandi ko n'utunenge twose twaha twibonekeza kugeza aho Burundi bushirwa ku rutonde rw'ibihugu bikora ubucuruzwa rw'abantu tuzokosorwa byoroshe itegeko rimaze kuja mu ngiro. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka turuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko imwe mu yimwe ikambi y'impunzi z'abakongomani asanga abahungiye mu Burundi bakwiye gukurikiranirwa hagufi. Sabine Ntakarutimana
kira abacecwe ibyo gukurikirana impunzi zahawe indaro ngaha mu gihugu cyacu ko bakurikirana cyane kubijanye n'uruja n'uruza kuko kugira ngo umutekano w'igihugu tugume tuzi ko ucunzwe neza nuko nabo bokurikiranwa. Ibi nkabivuga ko hari igihe abene gihugu duserukira uhora wumva bariko barabaza ati mbega impunzi ziri mu Burundi kumengo zitegenda cyane kurusha abene gihugu.
Daniel Gerard ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka nawe yifuza ko atamunzi zosubira kuba mu bisagara.
Ubaye impunzi nta gaciro ugifise uwo ari wese arakuhonyanga niyo abandi batonze ku murongo we barakuvanamo uri umuntu udafise iyuja niyumva uri impunzi nuvuga ko nta duwa nibazo bazaba babesha ngo ariho ngo duwa y'impunzi nta duwa iba kemera kakukwega mu byondo igihe bashakiye bakakureka. Hariho abantu benshi bari mu makambi y'impunzi hano ariko nsanga bafise uburenganzira bwinshi bwo gutembera n'impunzi bava mu makambi baje kurara inka zabo ahi Bujumbura. Hariho n'abandi bakubwira yuko bafise uburenganzira bwo kuba mu muji nta mpunzi iba mu muji.
Yavendera ko buca umushikiranganje rero ntwaro yo hagati yajanye integuro nshasha mu nama nshinga amateka avuga ko imaze kwemezwa ibibazo byose bizotorerwa umuti.
Twaratanze amategeko akwiye yuko abajejwe intwaro bakorana cyane n'abarongoye amakambi barazi neza yuko ajya amakambi barongoye atari ikomine Muyindi turafise impunzi zitari nke ziba mu bisagara nibaza yuko ari ibintu byo kugaruka ko kugira umuntu azarabikosora bukebuke usanga ari n'ikibazo mu gihe nk'umuntu yahuza kwiburire yaranira demokarasi ya Kongo agashashika ngayi Bujumbura ari minota mikeya akaba yashitse Kongo akongera akagaruka usanga bitoroshe.
Umushinga amateka Apollinaire Ndayikengera waraje ushinga n'ikibazo c'abarundi baba mu mahanga ariko bagasabwa kurinda kuja mu gihugu igihe bifuza guhinduza impapuro z'inzira.
Abarundi bari mu diaspora iyo amapasiporo yabo yaheze igihe bagomba kuyaronondera birabagora cyane bigasaba mbere ko babanza gushikira ino zo bari ziye zituma bitaborohera kandi tuzi yuko hamwe hamwe na muri rwitwa ikanije babikora.
Aho umushikiranganje ndirako buca yemeza ko kiretse abanyeshuri atawundi muntu n'umwe yemerewe guhabwa urupapuro rw'inzira atari ku butaka bw'u Burundi.
Kurya umuntu mukuru nk'akaranga muntu abanza gushika kuri komine nitwumva ukuntu umuntu yoba ari hanze agacandika ikete ari hanze ngo ni muntu uyigire pasiporo ko ari urupapuro rufise akamaro kandi akamaro kadasanzwe. Pasiporo yiwe yaheze naze ashika i Burundi asabe iyindi ambone diforme binafasha no kwiyumvamo cyagihugu ciwe hariho abo duhereza exception n'abanyeshuri abafite bourse ya leta abadafite bourse ya leta
y'integuro leta tunyikiye mayemeje ijana ku ijana
Yonego itegeko rigenguruje n'ubuza rw'abarundi n'abanyamahanga impunzi n'abatagira kabira begukira bisanze ku butaka bw'u Burundi yemejwe ijana ku ijana n'abashinga amateka eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda igisata ca sentare nkuru y'u Rwanda kiburanisha ibyaha byambukirana imipaka na mpuzamakungu chance ubusabe bw'umwunganizi wa Bwana Wenceslas Twagirayezu umunyamategeko yunganira uyu yari yasavye ikindi gihe cyo gukora iperereza ryibanze ku byaha bya genocide yagirizwa uyu mugabo muribuka ko yarungitswe n'igihugu cha Denmark kuburanira mu Rwanda Ikigali mu Rwanda tuhasanga mugenzi wacu Eric Bagirubusa yadukurikiraniye ino nkuru.
Bwana Wenceslas Twagirayezu niwe wabanje kwa kijambo iburanisha rigitangira. Ni mu gihe umunyamategeko umwunganira Maître Brice Bikotwa ariwe waruhawe ijambo kugira ngo asobanure ibikubiye mu iperereza ry'iyanze yakoze ku byaha birego yunganira. Twagirayezu yasobanuriye iki ko gihe gishize gisari cyabamupfiriye ubusa mu mitegurire y'urubanza rwe yibukije ko yakunze guhura n'imbogamizi akazigaragariza urukiko ariko na n'ubu zitigeze zirangira. Twagirayezu avuga ko kuva yavanwa mu gihugu cya Denmark yari afite mudasobwa yari bumufashe gutegura urubanza ariko ko akigezwa muri gereza ya Mpanga mu majyepfo y'u Rwanda ubuyobozi bwa gereza bwahise buyimwambura kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize 2020 avuga ko indi mudasobwa gereza yamuhaye yakunze guhura n'ibibazo iza gupfa burundu adateguye urubanza rwe ikindi uyu muburanyi yabwiye urukiko mu bimugoye ni ikibazo cy'itumanaho hagati ye n'umuryango we avuga ko gereza itamuha amafaranga ahagije yo kuvugana nabo mu muryango baba hanze y'u Rwanda ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko kuba Twagirayezu adafite mudasobwa yamufasha mu gutegura urubanza butari bubizi buvuga ko yagombye kuba yarabivuze mbere hagashakishwa igisubizo kuri iki kibazo ku kijyanye n'itumanaho umushinjacyaha avuga ko akizi kandi ko yavuganye n'ubuyobozi bwa gereza bumufunze buramufasha akongera uko bishoboka ko amafaranga igihumbi bamuha yo guhamagara ashobora kuba ari makeya umushinjacyaha yizeza ko agiye kongera kuvugana na gereza bakareba uburyo amafaranga yakongerwa ikibazo cy'itumanaho kigakemuka nk'uko biri mu masezerano Maître Bikotwa wunganira Twagirayezu yabwiye urukiko ko ku wa mbere w'iki cyumweru aribwo yasubijwe mudasobwa y'uwo yunganira yavanye muri Denmark yasabye urukiko ko bakwemererwa kuyikoresha mu gihe hataraboneka indi mudasobwa urukiko rwavuze ko ikibazo cya mudasobwa ari ikibazo gito cyane ubu umucamanza yasabye ubushinjacyaha kugikurikirana mu maguru mashya mudasobwa ikaboneka ndetse n'ikibazo cy'itumanaho kigakemuka yavuze ko urubanza rudashobora kuburanishwa uregwa adafite uburyo bw'umutekano bwo kwitegura Maître Bikotwa yifuje kugenerwa indi minsi n'ubushobozi bwo gukora iperereza ry'ibanze aravuga ko akimara kubona inyandiko y'ubushinjacyaha itanga ikirego byabaye ngombwa ko nabo basaba gukora iperereza ry'ibanze rigamije gushakisha abatangabuhamya bashinjura Twagirayezu avuga ko batanze urutonde rw'abantu 112 bamwe bari mu Rwanda abandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abari ku mugabane w'Uburayi uyu munyamategeko avuga ko iminsi 8 urukiko rwamugeneye idahagije mu kuba yarangije gukora iperereza mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asobanura ko mu masite bagombaga gukoreraho iperereza batabashije kuyageraho yose mu Rwanda bitewe n'umwanya muto urukiko rwabageneye yavuze ko muri make ibyo bari bagambiri batabigezeho uko bikwiye mu gihe uduce twagombaga gukorwaho iperereza twatanzwe n'ubushinjacyaha yavuze ko hari n'umubare w'abatangabuhamya bamaze kuboneka ariko yirinda kubavuga gusa ko batangabuhamya bari mu gihugu gituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babuze uko babageraho bitewe n'uko inzego z'abinjira n'abasohoka zitaborohereje Maître Bikotwa twavuga ko abatangabuhamya babonetse baherereye mu gice cy'iburengerazuba kandi ko bifuje ko urubanza rwazabera mu karere ka Rubavu kuko ariho byaborohera aha basaba ko amafaranga y'ingendo bakishyurwa ndetse n'iy'amafaranga y'ikiguzi cyo kwipimisha icyorezo COVID-19 urukiko rwahasi ibibazo Maître Bikotwa rugamije kumenya uko yakoresheje iminsi ine mu iperereza ry'ibanze mu Rwanda rwamusabye gukora raporo ifatika igaragaza uburyo yakoresheje iyo minsi n'amafaranga yayigenzeho Maître Bikotwa avuga ko igihe kinini yagitaye ku mupaka yabuze uko yinjira muri Congo aho bikemukiye bitinze asanga bagombaga kumuvugisha bararambiwe baragenda ubushinjacyaha bukibaza niba abatangabuhamya Bikotwa yabonye badashobora kumufasha mu gutegura urubanza byateye urukiko kujya kwiherera aho rugarukiye rwanzura ko ubusabe bwa Maître Bikotwa n'uwo yunganira hari icyo bagezeho mu iperereza ry'ibanze urukiko ruvuga ko ibyo bagezeho bashobora kubiheraho bagategura urubanza basubiza ikirego cy'ubushinjacyaha umucamanza yavuze kandi ko kubatangabuhamya baherereye ku mugabane w'Uburayi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashobora kuzabashaka yifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga ku kijyanye n'aho abatangabuhamya bakumvirwa nacyo urukiko ruvuga ko ruzakireba igihe cyacyo kigeze Wenceslas Twagirayezu w'imyaka 53 y'amavuko yari mu bategekaga ishyaka CDR ku Gisenyi ari naho akomoka. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko Bwana Twagirayezu akurikiranyweho ibyaha bya genocide, kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyokomuntu n'ubwicanyi buvuga ko bwakuruye mu kigo cy'amashuri ya Saint Fideli na Paruwasi Gaturika ya Busasamana. Uyu ni umunyarwanda woherejwe n'igihugu cya Denmark kuburanira mu Rwanda nyuma ya Bwana Emmanuel Mbarushimana iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Ehe wagira ubusajwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Tugume i Kigali mu Rwanda, biro bikoreramo ikigo cy'itangazamakuru citwa Igihe gifise ikinyamakuru igihe.com cyandikirwa kuri internet byaradutsemo umuriro. Ivyo biro biherereye hagati na hagati y'umurwa mukuru w'u Rwanda i Kigali ahazwi nko kwa Damange. Mugenzi wacu Tim Harris Shimwe yavuganye n'umwanditsi mukuru w'iki kinyamakuru cha igihe.com Philbert Girinema.
Urakoze cyane nibyo ibiro Gihe Limited ari nayo ifite inyamakuru cya igihe.com ikoreramo byafashwe n'inkongi y'umuriro ku cyumweru mu masaha y'ijoro agana saa 3 z'ijoro. Ubusanzwe ibyo biro biherereye mu mujyi rwagati muri etaje izwi nko kwa Ndamage munsi ya Tedemir. Rero naho ngaho twakoreraga kuva imyaka myinshi ishize. Igice cyafashwe n'inkongi ntabwo inyubako yo kwa Ndamage navugaga ntabwo ari yose yafashwe n'inkongi. Ni etaje ya nyuma ya kane iyo twakoreragamo niyo yafashwe n'inkongi ku cyumweru mu masaha y'ijoro. Kugeza ubu ntabwo turamenye icyayiteye. Polisi yari gukora iperereza ibwira ko mu minsi ya vuba tuzaba twamenye impamvu yayo.
Hari umuntu wari mu biro mu nyubako igihe yafatwaga n'umuriro ku buryo wenda yaba yarakomeretse cyangwa se hari ikintu yahungabanyeho?
Nta muntu n'umwe wigeze ugira ikibazo. Urumva mu masaha y'ijoro muri ibihe bya covid kandi n'ubundi abantu benshi bakoreraga mu rugo n'abantu bake bajyaga kuri ofisi icyo gihe bari batashye. Nta muntu n'umwe wigeze ugira ikibazo.
Ni ibiki byangiritse? Ni ibiki byabashe kurokokamo?
Mu kinyamakuru twari dufite ibikoresho byinshi, yaba mudasobwa, yaba kamera, yaba amadokima. Ibintu hafi ya byose niko navuga muri rusange, ibintu byose byari muri ofisi byarangiritse. Kugeza ubu ntabwo turamenya wenda agaciro kabyo kuko bakiri bikwiye kubarura.
Mwari mufite ubwishingizi bw'ibikoresho byanyu?
Ngira ngo wenda ibyo ngibyo bijyanye n'ubwishingizi byo byabazwa ubuyobozi bukuru bwa kampani, kuko nibo baba bafite amakuru arenzeho ku byo nakubwira. Numva ibyo ngibyo wenda aribo babasha kubisubiza neza kurushaho kukundusha.
Ubu mugiye kuba muri gukora gute mu gihe mutari yongera kwisuganya?
Turi mu rugo ariko turi gukora. N'ubundi urumva kubera ibihe bya covid abakozi bakoraga mu rugo. Guverinoma y'u Rwanda yashyizeho ko abantu bajya mu maofisi baba bakeye. Abenshi rero bakoreraga mu rugo n'ubundi kuva covid yatangira. Ntabwo byari ibintu bitunguranye ko umuntu yakorera mu rugo, twari tumutu benshi turabimenyereye. Akazi karacyakomeje nk'ibisanzwe, nta kintu kigeze gihungabana ibibaho ku buryo cyatuma nk'umusomyi cyangwa se nk'umuntu ukurikira igihe ashobora kugira impungenge ko atazabona amakuru kandi koraga kuri iki.
Nta bindi bikorwa by'ubucuruzi byakorerwaga muri iyo nyubako byangizweho ingaruka n'umuriro cyangwa se n'andi mazu byari bituranye?
Hari n'abandi bantu nka babiri cyangwa batatu bari bafite imiryango ibiri cyangwa itatu, ntabwo nibuka neza, bahakoreraga. Birumvikana ko nabi ibikorwa byabo byangiritse. Naho munsi izindi floor zo hasi itaje ya mbere, ya kabiri, ya gatatu nta kibazo cyahabaye, kuko nko muri itaje ya gatatu twari tuhafite studio ya video, ntabwo yigeze yangirika. Muri itaje ya kabiri twari tuhafite studio ya audio, nayo nta kibazo kigeze kibaho, iracyari imeze neza, ntabwo yigeze yangirika. Urumva ko usibye etaje ya nyuma izindi zose nta kibazo zagize.
Ugerageje nko gushushanyiriza umuntu utari i Kigali ngo arebe ukuntu uwo muriro wafashe iyo nyubako, wabishushanya gute kugira ngo umuntu yumve uburyo hangiritse?
Biragoye kubwira umuntu ukuntu hangiritse, ariko wenda mu magambo makeya ni nk'uko wabona inyubako yari irimo ibintu nzu wajyamo ugasanga ibintu byose byahiye, byabaye umuyonga, purafo yahiye, itapi yahiye, ameza yahiye, mudasobwa yahiye, televiziyo yahiye, byose byahiye. Wajyamo ugasanga ushobora kurekonesamo utuntu dukena duke, ariko ntabwo byose byahiye. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe wagenda ngo uvuge ngo mukicyari gifasha ahangaha. Ni ahantu harahindutse kompletima, harahiye.
Philbert Girinema, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane.
Ijwi rya Amerika twagerageje kuvugana n'abahagarariye umuryango wa Ndamange aribo banyene ino nzu, ariko ntacyo bashimye kuvuga kuri uwo muriro wadutse mu nzu yabo. Ako ino ngaro duche dusozera makuru twa tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera bashikire kuri micro mari kumwe na Jewe Diane ni nahazwe amajwi ibiganiro vyari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije yashizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro twempi ku izina rya bagenzi bacu bose tubike banuye tubipfuriza kwandanya mururanirwa mu byo murimwo naho ubutaha.